Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. U Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, ibinyamakuru bibiri byakoreraga ku mbuga nkoranyambaga ntibizongera kwemererwa gukora hakurikijwe amategeko y'icyo gihugu.
Kubera kandi n'amakuru amwamwe aca kuri urwo rubuga adakurikije amategeko, hafashwe ingingo yo guhagarika icyo kinyamakuru nawe n'imihora yindi yose gisanzwe gicisha ko amakuru.
Uwo ni Bwana Nestor Bankumukunzi, uyobora urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi. U Rwanda ruratangaza ko ibihugu by'abaturanyi mu majyaruguru no mu majyepfo yarwo bigaragaza ubushake buke mu kunoza umubano narwo, naho muri Amerika Joe Biden ufatwa nk'uzahagarariye ishyaka ry'abademokrate yatoranije senateri Kamala Harris nk'umukandida ku mwanya wa vice perezida muri iryo shyaka. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi Bigirimana niwe waduteguriye makuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze kuri uyu wa gatatu ko ryiteguye gukorana n'Uburusiya mu gukurikirana ibikorwa by'igeragezwa ry'urucanco rw'umugera wa corona icyo gihugu kivuga ko cyakoze. Perezida Vladimir Putin yavuze ku munsi wa kabiri ko Uburusiya ari cyo gihugu cya mbere cyemeje ko cyarangije gukora urwo rukingo, naho igice cya nyuma kigeragezwa ryarwo ku bantu 2000 cyategekanywa gutangura kuri uyu wa gatatu. OMS ivuga ko incanco 28 kuzirenga 150 ziri ko ziragiragezwa ku bantu ku isi nzima, ko 6 muri zo zigeze ku rugero rwa gatatu mu kugeragezwa ku bantu benshi. Urucanco rw'Uburusiya rwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi Gamaleya gifatikanije n'ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi ruri muri uwo mugwi w'incanco 28. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ryavuze ko indyane hagati y'amoko zabaye mu kwezi guheze mu burengero bw'intara ya Darfur ya Sudani bwatumye impunzi ziharurwa mu 1000 zongera guhungira muri Chad. Indiane zishingiye ku butaka mu gisagara cha Masteri mu burengero bwa Darfur zahitanye abantu bashika kuri 61 n'abarenga 88 bakomeretse. Ibitero byo ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi byagirizwa abungere bitwaje inkoho bateye abarimyi, bituma abanyesudani barenga 2,500 bahungira muri Chad. Igipolisi cy'Ibamako ku murwa mukuru wa Mali mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu cyaratanye mu mitwe n'abari mu myiyerekano isaba Perezida Ibrahim Boubacar Keita kuva ku butegetsi. Ni mu gihe amakungu ari mu twigoro two gutorera umuti ibibazo bya politike muri icyo gihugu. Iyo myiyerekano irongowe n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yatanguye mu kwezi kwa gatandatu inyuma yo kugira amakenga ku byavuye mu matora hamwe n'uko leta irangwa no kurya ibiturire. Iyo myiyerekano yo kuri uwa gatatu yakurikiye yabaye ku wa kabiri Ibamako nyene, mu gihe ibiganiro birongowe n'intumwa za CEDEAO bigamije kugarukana ituze muri Mali atacu byashitse ko kiboneka. Leta ya Mozambique ahifumbire yatwikiye i Beirut yari igenewe kuja yavuze ko ataruhara ifise mu isanganya ryabaye muri Libani. Abantu bashika kujyana 71 barapfuye, abandi barenga 5,000 barakomereka igihe amatoni 2,750 y'umwavu w'ifumbire waturika inyuma yo kumara imyaka 6 mu bubiko kivuko cy'i Beirut muri Libani. Isosiyete yo muri Mozambique yabikorera utwabo Fabrica do Explosivos do Mozambique yavuze ko ariyo yaguze iyo fumbire yo mu bwoko bwa ammonium nitrate ivuye mu gihugu cya Georgia mu 2013 ariko kwitigeze yakira. Umuvugizi wa leta ya Mozambique Filimao Suaze yavuze kuri wa kabiri ko Libani ariyo yasamaye irareka ugumara ikiringo kirekire ku kivuko. Tukivuga kuri Irani, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU ryaremeye kurungika muri Libani amatoni 17,500 y'ifu y'ingano hamwe no kubandanya ritanga iyo mfashanyo amezi atatu. Abahinga bagabisha ko hagiye kwibonekeza ubukene budasanzwe bw'ibifungurwa muri Libani. Hafi nyuma y'indwi haturitse ifumbire yari yabitswe ku kivuko cy'i Beirut. Kuri ico kivuko hahora haca 80% by'ingano ico gihugu cyakoresha. Abategetsi ba PAMU bavuga ko ubwato bwa mbere bw'ingano buzohabwa abasanzwe bakora imikate muri ico gihugu kugira bashobore kuzokora izofasha abanyagihugu bose mu minsi 20. Bavuga ko ayandi matoni 130,000 azocakurikira mu kiringo cy'iminsi 60. PAMU hamwe n'ibindi bisata bya ONU bariko bararungika ibikoresho bifasha kugira ikivuko cy'i Beirut gisubire gukora. Ibindi bariko bararungika ibigega bibikwamo imbuto, imashini zitanga umuyagankuba hamwe n'imiti yo kuvura bakomeretse.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere turahera muri Uganda, aho bamwe mu bahoze mu ishami rya politiki ry'umutwe wa M23 bahungiye mu karere ka Kesoro muri Uganda banze kwinjira mu nkambi y'impunzi nk'uko babisabwe n'inzego zishinzwe umutekano muri icyo gihugu. Baravuga ko byaruta basubiye iwabo muri Congo. Inkuru irambuye turagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Umukuru w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro bwana Peter Mugisha yabwiye Ijwi rya Amerika yuko izo mpunzi zigomba kuva aho muri Gisoro vuba na bwangu, ariko yanga kuvuga ikiri bukurikire ziramutse zitubahirije ibyo yazitegetse. Ati mu gihe uri impunzi ubutemerewe gutura hafi n'igihugu wahunze, usabwa kuba kure cyane nibura ibirometero 50 kuva ku mupaka w'igihugu cyawe. Aha muri Gisoro rero ni hafi cyane n'umupaka wa Congo, nta birometero 50 bihari, kandi uvuye aha ugera i Kabare, aho nta nkambi y'impunzi tuhafite. Ubwo rero nta handi baja uretse mu nkambi dufite ziri ahandi kure. Bwana Mugisha yongeye avuga yuko ari nta muyoboke wa M23 n'umwe uri muri Gisoro, ko abo bazi ari impunzi z'abakongomani. Nibyo kuba baba bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 ko batabizi. Mubajije impamvu ariho bafata umwanzuro yuko izo mpunzi zigomba kuva muri ako karere ka Gisoro aho zari zimaze imyaka itari mike, yavuze ko atari ubwa mbere bibaye. Bamwe muri izi mpunzi bafite imitwe minini, dusanzwe tubabwira ngo bava aha hantu bakanga kuhava bifashisha ko ngo ari impunzi zo mu mijyi. Nubwo amategeko agenga impunzi ya Uganda yemerera impunzi gutura aho zishaka hose haba no mu mijyi, ariko hagomba kuba ari kure n'igihugu zaturutsemo. Nyamara zimwe muri izi mpunzi twavuganye zavuze ko zititeguye kuja mu nkambi ya Kiryandongo ahagana amajyaruguru y'igihugu, zivuga ko zifite amakuru yuko aho handa atari heza ku buzima bwazo kubera imibereho y'ibihe byaho irangwa n'izuba ryinshi cyane, atahubwo basubiye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko bavuga ko bahawe igihe gito cyane cy'iminsi 2 yo kugira ngo babe bahavuye, kandi batashobora kwitegura muri icyo gihe. Ariko ukurikije umukuru w'inzego z'umutekano, nahubwo bahawe igihe kirekire cyane. Ati igihe twabahaye ahubwo ni kirekire cyane, bakagombye kuba bavuye muri Gisoro mu gihe cy'isaha imwe yonyine bakaja mu nkambi, kuko niho bagomba kuba. Uyu wari umunsi ntarengwa kugira ngo izo mpunzi zibe zagiye mu nkambi, ariko ntabwo byabaye. Ikiri bukurikire rero akaba kitaramenyekana, ariko bishyikekwa ko zishobora gushyikirizwa umuryango ushinzwe impunzi HR kugira ngo abe ari wo uzimura. Zimwe ziriwe ku biro by'ushinzwe umutekano kugira ngo ziganire nawe ku bibazo byazo, ariko ntacyo byatanze. Nyamara hari amakuru yuko gutegeka izi mpunzi kuva muri Gisoro byaba ari uko leta ya Congo yasabye Uganda kugira ngo izikure hafi n'umupaka kubera ibitero by'umutwe w'inyeshyamba M23 biherutse kugabwa ku gisirikare cya Congo mu karere k'uburasirazuba, bityo akaba bikekwa ko impunzi ziri hafi n'umupaka zishobora gufasha muri ibyo bitero. nibutse ko mu 2014 abo barwanyi ba M23 basenye amasezerano y'amahoro na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo i Nairobi, ariko ayo masezerano n'ubu akaba atarashyirwa mu bikorwa. Akaba n'abayoboke b'uwo mutwe barimo n'abahoze ari abasirikare bahungiye muri Uganda bategeje ko ayo masezerano yashyirwa mu bikorwa na Perezida Felix Tshisekedi mbere y'uko basubira mu gihugu cyabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tujye mu Burundi, aho urwego CNC rushinzwe kugenzura imikorere y'ibinyamakuru muri icyo gihugu rwahagaritse ibinyamakuru bibiri byakoreraga kuri murandasi. Urwo rwego rurashinja Itara Burundi n'ikinyamakuru Nawe kudakurikiza amategeko y'umwuga nk'uko byagaragajwe na Nestor Bankumukunzi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri mu Rwanda.
Imbarutso yo guhagarika ibimenyesha makuru bibiri bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi yabaye kudakurikiza amategeko y'umwuga wo kumenyesha makuru nk'uko bisigurwa n'urwego CNC rucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi. Ica mbere ni ikinyamakuru citwa Nawe cagirijwe kandi kudashira mu ngiro igihano ca mbere cairuka gufatirwa. Nestor Bankumukunzi arongoye CNC.
Ico kinyamakuru miseze hariho agace kacu kakoze amakosha kongera karatukana. Icyo gihe rero twarafashe ingingo y'ukuba turagahagaritse byifata kibanza, mugabo naho iyo ngingo yafashwe bagumye bakora nk'ukumenga ntacabaye. Kubera rero ako kagagazo, kubera kandi n'amakuru amwamwe aca kuri urwo rubuga adakurikije amategeko, hafashwe ingingo yo guhagarika icyo kinyamakuru Nawe n'imihora yindi yose gisanzwe gicisha ko amakuru.
Ica kabiri ku rutonde rw'ibyafatiwe ibihano bikomeye ni kinyamakuru Itara Burundi. Urwego CNC rurafise n'ibindi rwagiriza abakirongoye
kumvo z'amakosha adasanzwe cakoze, arimwo tanga amakuru adahumuriza, arimwo kandi nuko abakirongoye batakiringaha mu gihugu, naho twakoze bishoboka byose kugira dushobore kuvugana nawe bikaba byaranse. Ikindi nuko twasanze icyo kinyamakuru tutakizi aho gikorera, turahamagara no ku matelefone bikaba byaranse yuko tushobora kuvugana nabo, dushobora kubona aho gikorera kugira ngo tugihanure nko tubikorera ibindi. Ku bw'ibyo rero haciye hafatwa ingingo yuko icyo kinyamakuru cyohagarikwa.
Uwatwara iki kinyamakuru Itara Burundi, Jerome Kazabukeye, ubari mu buhungiro mu Rwanda, yabwiye Ijwi rya Amerika ku ingingo yafatiwe ikinyamakuru ciwe ari ya gahotoro.
Ingingo yo gufuta ikinyamakuru Itara Burundi nitwayakiriye neza na habanamba Itara Burundi ngo cashizwe kugira gitembagaze ubutegetsi. Nkibaza ubwo butegetsi bwoza gusenyurwa n'amajambo twandika n'amajambo na sense ya itizwe zivuga ngo twavuze article iyi nini ibibugwanko canke itatohoje neza. Yero kubona batwugariye ni ukuvuga ko bashatse kutuzivya kugira ngo ntidushire habona ukuri. Rero gushika uno munsi naho babivuze mu maradiyo, twebwe ntiturigera turonka ubwo butumwa buduhagarika, turabandanya dukora kuko twebwe turiko dukorera abanyagihugu. Numva guhagarika gukora nubari guhemukira abanyagihugu.
Urwego sense rwagarutse no ku bantu bigira bamenyesha makuru kandi batazwi n'amategeko, rurabakibura kwiyandikisha mu nzego zibijejwe. Iryo gabisha ribaye nyuma yaho Antoine Kaburahe, umumenyesha makuru w'Umurundi ari mu mahanga, arongoye ikinyamakuru Iwacu, arunga ikikete batwara ubwo rwego sense anegura makuru yashikirizwa n'umumenyesha makuru arongoye ikinyamakuru citwa Izuba ku rubuga ngurukana bumenyi. Uretse Kaburahe n'abandi bantu batandukanye bari bagize ico bashikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi biyamiriza amajambo Kenny Claude Nduwimana yaramaze iminsi ashikiriza. Kubwabo n'amajambo abibugwanko n'amacakubiri afatiye ku bwoko. Urwego sense rukaba rwamenyesheje ko uwo mumenyesha makuru n'ikinyamakuru Izuba arongoye bitazwi n'ubwo rwego rujejwe kugenzura umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu. Uwutwara ikinyamakuru Itara Burundi avuga ko mu byo cazize no gushira habona ayo majambo birimwo.
Kwashize habona amajambo abibugwanko yareka gukorerwa mu mikumbuga za WhatsApp yo witwa Kenny Claude Nduwimana umumenyesha makuru, aho yareka bibugwanko avuga yuko ubwoko bw'abatutsi, avuga yuko atari n'abanyagihugu b'u Burundi. Nibafungure bagiye bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu, bapfungure abaharanira gato y'akazi na muntu, bapfungure abanyagihugu atacu bazira bagira bazira ivyumviro vyabo ne barabe kandi ayo maradio aza aravuga ibintu byo gucanishamwo abariyo bahana haguhana ayashize imbere ibyo badashaka
icegeranyo giheruka c'umujyango utagira imbibe witaye neza y'abamenyesha makuru Reporters sans frontières gishira Burundi mu bihugu 200 biza imbere mu guhotera gateka k'abamenyesha makuru imirongo ya FM ya maradio mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yarahagaritswe mu gihugu ku mwaka uheze n'abamenyesha makuru bayo maradio gogwe sense gwarababujije gukorera kugataka ku Burundi Pierre Clavin inkuru ikigali kubwijwe rya Amerika
tugarukye hano muri leta zunzu mwe za Amerika aho Joe Biden fatwa nkuza hagararisha ka rya abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwa 11 aherutse guhitamo Kamala Harris ngo baziyamamazanye Claude Ganza munyamagana aratubwira icyo bivuze ku bagore babirabura muri Amerika
Kumuhitamo ni igisubizo nyuma y'imyaka myinshi barwana no kwigaragaza no guhabwa urubuga n'agaciro muri politike. China Koshran ni umwanditsi n'impirimo ya politike aba mu mujyi wa Detroit muri leta ya Michigan. Avuga ko gutoranywa kwa Harris nka vice president wa Joe Biden mu ishyaka ry'abademokrate bikwiye kwereka abakobwa babirabura akazi ko bashobora kuvamo perezida. Antoine Seawright ni impuguke mu byo kunoza imirongo ya politike mu ishyaka ry'abademokrate akaba abarizwa muri leta ya South Carolina. Asanga kuba Harris ari watonanijwe nk'uzungiriza Biden bitanga ishusho y'ahazaza h'ishyaka ry'abademokrate kandi bigahishijemo abari ku ruhembe rw'imbere muri iri shyaka. Umwe mu bashinze Black Lives Matter cyangwa urunana rw'abaharanira uburenganzira bw'abirabura Alicia Garza yizera ko Harris na Biden bazasubiza ibyifuzo by'abatanyije iki gikorwa Black Lives Matter. China Koshran yahuye na Kamala Harris maze atungurwa n'intego, igikundiro n'icyerekezo bye mu by'imiyoborere. Hari mu mwaka ushize ubwo yamusangaga mu bikorwa byo kwiyamamaza ahita abona ko azagera kure muri politiki. Ubwo ku wa kabiri Biden yahitagamo Madame Harris ngo bazafatanye kwiyamamaza agahita bumwirabura akazi ishyaka rigira icyizere ngo ahatanire umwanya w'umukuru w'igihugu ntabwo byatunguye Koshran. Kuri wahugu ni intsinzi kubirabura akazi bari bamaze imyaka baharanira kumvikanisha ibitekerezo byabo no kwigaragaza mu ruhando rwa politiki.
Birereka birabura akazi ko baba perezida. Usubije amaso inyuma nk'igihe Sharich Zom yiyamamazaga, yaharuye inzira kugira ngo Kamara bari mu bahagararishya kuno munsi. Ni ingenzi kubyitaho kandi bigatuma n'abandi birabura akazi bumva ko inzozi zabo bazikabya bakagira byinshi bahindura mu isi.
Gutoranywa kwa Harris bifite byinshi bisobanuye kandi mu buryo bunyuranye. Niwe munyamerika wa mbere ukomoka muri Aziya ugiye guhatanira umwanya w'uwungirije umukuru w'igihugu. Nk'umuntu ufite se w'umunyajamayika na nyina w'umuhindekazi, Senateri Harris akunze kugaruka ku rukundo rwa nyina afata nk'umuntu rukumba akesha imbaraga. Abantu bagera kuri 12 barimo impuguke muri politike, amatsinda y'abatora n'impirimbanyi basangiye intambwe ya Harris ishimangira ko abashyigikiye abirabura bagiye kwiyongera nta kabuza. Donna Brazil wayoboye ibikorwa byo kwiyamamaza bya Vice President Albert Gore mu mwaka w'ibihumbi bibiri avuga ko
Joe Biden asobanukiwe neza ko iki gihe tugezemo cyasabaga umuntu uhamye ujijutse kandi ubashywe mu bakozi ba leta.
By'umwihariko abagore babirabura bahesheje Biden amahirwe ubwo yiyamamarizaga guhagararira ishyaka rye mu ntangiriro z'uyu mwaka bamuhesha insinzi muri leta ya South Carolina. Mu gihe yitegura amatora rusange, Biden arashaka kurenga iby'ibara ry'uruhakegereza birabura n'abandi birengagijwe iturufu yicaje Barack Obama muri White House muri manda ebyiri. Ibi bishobora gutuma birabura bo muri leta biganjemo nka Michigan bamutora ku bwinshi mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Karen Finney ni umwe mu mpuguke mu bya politiki ishyaka ry'abademokrate rifite ndetse yari umuvugizi wa Hillary Clinton ubwo yiyamamarizaga kuba perezida mu 2016. Ati
mu migendekere y'amatora tuzi ibyo bivuze y'abaturage banze gutora, burya nibyo bishyiraho ikinyuranyo hagati y'uwatsinze n'uwatsinzwe. Turi mu bihe bikomereye igihugu kandi Biden yagiye agaruka cyane kukomora ingumi iki gihugu. Rero bumwe mu buryo bwo kubigeraho ni uguha agaciro abirabura akazi.
Abasesenguzi basanga Senateri Harris azatanga umusanzu mu gusubiza ibintu mu buryo.
Ntibitanga ishusho y'uko ishyaka ryacu rihagaze gusa muri iki gihe, ahubwo binerekana uko mu gihe kiri imbere rizaba ryubakitse. Nta n'ikindi cyiza twakorera abashinze iri shyaka kitari ugutoranya umwirabura akazi ngo duhagararire.
Revy Perry uyobora ishami ry'ibijyanye na politiki muri kaminuza ya Harvard avuga ko Senateri Harris ari nawe wa mbere ugiye kwiyamamariza kuyobora igihugu wize muri kaminuza cyangwa ishuri rikuru rifatwa nk'iry'abirabura. Nubwo gutoranywa kwa Harris kwahawe impundu na benshi mu bagize ishyaka ry'abademokrate n'abatora, ku rundi ruhande hari ababigizeho impungenge. Agiye kwiyamamaza mu gihe imvururu zishingiye ku ibara ry'uruhu zimaze gufata indi ntera mu gihugu. Icyorezo cya virusi ya corona cyashegeshe bikomeye abirabura n'abandi batari abazungu nyabo. Mu mitwe yabo kandi haracyarimo kwinubira ivangura n'ihutazwa bakorerwa. Amateka ya Senateri Harris nk'umunyamategeko wa leta ya California n'uwa San Francisco ashobora gutuma bigora Biden kwireherezaho amajwi y'urubyiruko rw'abirabura n'abakomoka mu majyepfo ya Amerika. Lindsey Roland n'umwirabura kazi w'imyaka 31 akaba akora akazi ko kugurisha amazu n'ibibanza muri leta ya Michigan. Avuga ko uburyo Harris yitwaye akiri muri iyi mirimo butamunyuze.
Nubwo nshyigikira rwose uburyo yakoraga inshingano ze, ariko munenga kuba atarabaye umuvugizi w'abanyamuke n'insuzugurwa kandi yarabifitiye ububasha. Mbona ari amahirwe atakoresheje uko bikwiye. Cyakora nzatora. Turacyafite byinshi byo gukora, kandi kuri njye nk'umubyeyi mfite ubwoba kuko ubu buyobozi bwongeye kutuyobora mu myaka ine iri imbere byaba ari akaga gakomeye.
Bamwe mu mpirimbanyi z'ubutabera babona Senateri Harris nk'uwabafasha kuzana impinduka bamaze igihe bahirimbanira. Rashad Robinson ayobora umuryango witwa Color of Change. Avuga ko Harris yahindutse ndetse ubwe yita umucamanza ushaka impinduka.
Icyo nshimira Harris nuko wabonaga ashaka kumva no guhindura, kandi wabonaga ashaka kujyanisha amategeko n'izo mpinduka. Hari ibyo abantu bavuga, ariko yagiye abiha agaciro akanabishakira ibisubizo.
Alicia Gazuri mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bw'abirabura avuga ko igihugu kiri mu bihe impinduka nyazo zikenewe.
Kuri bamwe ni ingenzi kubona umwirabura akazahagarariwe, ariko ku bandi ibikorwa nibyo bikenewe kuruta kumva gusa ngo barahagarariwe. Ikizakururira abantu kuza gutora ku bwinshi ni uguhuza ibyo byombi. Ni amahirwe akomeye cyane, kandi ndizera ko uyu mwanya abonye azawukoresha neza.
Ntawakwirengagiza ariko ko kugutoranya kwa Harris kuje nyuma y'imyaka 100 itegeko nshinga rihinduwe ku nshuro ya 19 rigaha abagore uburenganzira bwo gutora. Kubirabura akazi ariko ubwisanzure bwo gutora bwakomeje kubura, kandi ntibahabwa ubutabera abandi babona. Nseyufote afite umushinga wo gukora ubukangurambaga ku burenganzira bw'abagore. Afite intego yo kwandika abirabura n'andi moko atari y'abazungu bagera kuri 1,000,000 imbere y'amatora, ariko abamaze kwiyandikisha muri leta ya Georgia ni 425,000 gusa.
Byantwaye indi myaka 45 kugira ngo uburenganzira bwo gutora ku birabura kazi n'andi moko y'abanyamuke buboneke. Ni birebire. Mbese bisa nk'aho gutanga ubu burenganzira ntabwo bahawe. Ndibwira ko Biden na Harris bazatuma bitworohera natwe gutanga ibiganiro nko mu byaro bya Georgia dusobanurira abirabura kazi impamvu bakwiye gutora.
Melanie Campbell uyobora urugaga ruharanira ko abirabura bagira uruhare mu bikorwa bya leta yasabwe n'ibyishimo yumvise ko Senateri Harris agiye kwiyamamariza kuba vice president. Yifuzaga ko nyina wa Harris yakabaye akiriho ngo arebe intambwe umukobwa wateye. Kubwe abandi birabura kazi bamubanjirije muri politike, icyababwira umurage basize nuko umurava wabo utapfuye ubusa.
Ndatekereza kuri mama, nyogokuru na bene data. Muri aka kanya ndatekereza kumwirabura kazi ko noneho twigaragaje uyu mwanya ntabwo icyo ndeba ari vice president. Biranshimishije, birashimangira uruhare rw'umwirabura kazi mu kubaka iki gihugu. Nijijwe no kuba nkiriho nkaba mbibonesheje amaso yanjye.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Lionel Remesha wigisha ibyerekeye ubucuruzi mpuzamahanga muri kaminuza ya Alliant International University i San Diego muri leta ya California. Yabanje kumubaza uko yabonye igenwa rya Kamala Harris nkungirije Joe Biden.
Byaratunejereje cyane kubona nyakubahwa Joe Biden yahora ari icyegera cy'umukuru w'igihugu yahora Obama ahitamwo umukenguzamateka nyakubahwa Kamala Harris ngo amufashe mu ihiganwa ryo kwitoza kuba umukuru w'igihugu aha muri Amerika.
Mubona bivuze iki ko bari biteze uwo mufasha wiwe azomwunganira nk'icegera ciwe? Yari yabimenyesheje ko azotora umupfasoni. Benshi bakaba bari biteze ko ashira umupfasoni atari umuzungukazi, cyane cyane umwirabure. Benshi ubona abari biteze ibyo bibashimishije?
Ego ndibaza yuko bibashimishije kuko nyakubahwa Kamala Harris ni umukenguzamateka mu bisanzwe yatowe ngaha muri leta ya California kuva mu mwaka w'2017. Amaze gukora ibintu byinshi kandi bishimishije, kandi no mu byamuranze eka arabikwiye ko yoba muri iryo higanwa ryo kwitoza mu mukuru w'igihugu.
Naho kubavuga gushika ubuko Amerika ititeguriye umupfasoni gutwara igihugu canke kuja kuri urwo rwego kuba icegera cy'umukuru w'igihugu, turavye muri kahise kavuba ingene byagenze. Muribaza ko umuntu aravye aho ibintu bihagaze muri iki gihe ko Amerika yiteguriye umugore?
Ego ndavyibaza cyane kubera uravye cyane cyane ku vyo amaze kurangura ibintu bikomeye cyane kandi ubu urabye nk'akarorero nk'itegeko ryo kuvuza abantu Affordable Care Act yari mwo mu barishyigikiye ko iryo tegeko ritahava kandi ubu abantu barahaye babona ukumwe n'iryo tegeko rikomeye cyane cyane muri ibi bihe bya COVID kandi hariho n'ibindi byinshi yakoze bishimishije kandi hageze kwitoza abantu bazogenda baramenya ku byo yakoze nibaza yuko rero hageze amatora abantu bazomutorera ku byo yakoze ku byo yashitse ko naho yoshikana igihugu
ku bwanyu niki yazofasha tike ya Biden nizihe nyungu ingufu ashobora kuzana kuri iyo tike nihe ubona ashobora kubibazo muri make
urumva afise experience nini cyane mu bintu by'amategeko uravye muri kahise kiwe mu byo yakoze n'umuntu yari umucamanza akomeye cyane nga muri leta ya California yari yaranabaye umucamanza mukuru Attorney General muri leta ya California imbere y'uko aba mu nama nkenguzamateka urumva n'umuntu w'umunyamategeko akomeye cyane kandi afasha cyane kuko akazi kicegera cy'umukuru w'igihugu n'akazi kagendera ku mategeko urumva ibyo si afise bizomufasha cyane gufasha Joe Biden
mu kurangiza hari abavuga bitegereza ibintu babona ko leta ihari muri iki gihe muri Amerika ata migambi irashe ifitiye akarere ka Afrika nk'uko leta z'imbere yaho zasanga zifise politike yerekeye akarere ka Afrika muri bazitike yabo bategetsi babiri ko izogira ikintu ihindura ku byerekeye politike mu karere ka Afrika ya Amerika batowe mu kwezi kw'11
icyo ni ikibazo cyiza cyane kubera mu mwaka w'2019 igihe yari karitoza kuba umukandida w'abademokrate ngo abe umukuru w'igihugu ngo yitoze ku mukuru w'igihugu icyo gihe the Council of Foreign Relations ngaha muri Amerika baramubajije ibibazo ukungene abona Afurika hanyuma akaba yabishuye yuko arifuza cyane ko imigenderanire na Afurika yobandanya itera imbere cyane hagati ya Amerika na Afurika kandi akabandanya ahimiriza abadandaza n'imibano myiza hagati ya Amerika na Afurika icyo kintu yavuze ko ari ikintu azoshigikira cyane kandi turizeye yuko n'ubu abayicegera cy'umukuru w'igihugu ko ashobora gufasha muri iyo ntumbero nk'uko yari yarabivuze
murakoze cyane turabashimiye yari Professor Lionel Mesha yigisha ibyerekeye ubudandaji kuri kaminuza ya Alliant International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California twako turavuga ku igenwa rya Kamala Harris kuba icegera cya Joe Biden abonwa ko ari wazo serukira umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika azoba mu kwezi kw'11 2020 murakoze turabashimiye
murakoze cyane Fidel
Mfite mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yegeranijwe na Facel Gabehu yarahagarariwe na Frederic Nkundikije ye ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi Amerika yabaye Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo Mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tukona urayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gutera igihugu cy'u Burundi
yabaye isubizo cyacu mu gutangira